Ini Radio Ismi di Amerika. Radio Ismi di Amerika bagiri Washington disi mkiluni na mkinyarugwanda mubrondi mutumvira kumiongo migu fija shortwave kumetero chumini chenda na milongiri na ziviri. Murugwanda tulikuri FM jana nakani nivicha bitatu na kuri FM nungunani nungunani nivicha bitatu ya radio inshuti ya bose. Miruwe nshuti mweza mututeza matu inifide nyonga babaramu sabahi kaze mmakuru ya kakanyi. Ishirahamwe mpuzamakungu onirwyugaye ibiro vyaryo mu Burundi
ari baje gufasha ibikorwa by'ubuhuza ivyo byose byararose inyishu uyu munsi amahoro umutekano intwaro rusangi n'intwaro ibereye biratsimbataye mu Burundi.
Uyo ni umunyamabanga ntahegayezwa mu bushikiranganyi bujejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Isidore Ntirampeba avuga ku ngingo ya ONU yo kugara ibiro vyayo mu Burundi. Mu Burundi kandi abantu batatu bagizwe n'umutama n'umutamakazi n'umwana barishwe mu ntara ya Kayanza na Cibitoke. General Katuma Wamala yahoze ari umukuru w'intwaramiheto za Uganda yajanywe mu bitaro inyuma yo kwarashwe n'abantu bitwaje ibirwanisho bataramenyekana. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. General Katuma Wamala yahoze ari umukuru w'intwaramiheto za Uganda yajanywe mu bitaro inyuma yuko arashwe n'abantu bitwaje ibirwanisho bataramenyekana. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
General Katuma Wamala yahoze ari umukuru w'intwaramiheto za Uganda yakomeretse umukobwa wiwe nawe n'umudereva wiwe barasiga ubuzima mu gitero cy'abantu bitwaje ibirwanisho barashe ku modoka barimwo kuri uyu wa kabiri. Katumba Wamala asanzwe ari umushikiranganji ashinzwe ibikorwa bya leta hamwe no gutwara abantu n'ibintu muri leta ya Uganda. Yatewe ari hafi yo gushika imuhiriwe mu micungararo y'umurwa mukuru Kampala akomeretswa ku kuboko nk'uko amakuru atangazwa n'itorokanizo ry'amakuru Associated Press yahawe amakuru n'umuvugizi wa leta Brigadier Flavia Biekwaso abivuga. Abakoze ibyo barabataramenyekana ngo bateye bari ku mapikipiki ariko akurikira imodoka Katumba Wamala yarimo. Ba irashiko isoro zishika indwi igihe yari ibarabara irimo imodoka nyinshi. Amasanamu yafatiwe mu kibanza yarasiyemo arerekana uyu mushikiranganji yuzuye ko amaraso ariko arasaba kujanwa kwa muganga. Abanyagihugu muri Uganda baguye mu gahundwe aho wumviye ubwo bundi bugizi bwa nabi bwerekana ko umutekano utifashe neza mu cyo gihugu. Umuvugizi w'igipolisi cya Uganda yararashwe haricwa n'abantu bitwaje ibirwanisho ari imbere y'imuhiriwe mu mwaka w'2017. Umushikiranganji arishwe mu buryo nk'ubwo mu mwaka w'2018.
Urakoze Frederic. Umukozi akorera ishyirahamwe ry'abagiraneza yishwe ahitanywe n'urusasi mu ntara ya Tigre ni mu gihe abagiraneza bariko baratotezwa muri iyo ntara. Uwo mukozi w'umunya Ethiopia yitwa Negasi Kidan akorera ishyirahamwe ry'abagiraneza ry'abatariyano yishwe ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye. Kidan ava mu gisagara cya Adigrat yakoreye iryo shyirahamwe kuva mu mwaka w'2016. Umugiraneza agira uw'icyenda yiciwe mu ntara ya Tigre kuva ingwano ihadutse araheze hafi y'amezi indwi. Ivyerekeye uwarashe urusasi rwahitanye Kidan ntibitomoye. Leta ya Ethiopia yatangaje ko yarekuriye abagiraneza gukorera mu bice byose by'intara ya Tigre atantambamye. Amara amashyirahamwe y'abagiraneza avuga ko yasubijwe inyuma ku mabariyeri y'igisirikare yongera arangirwa gushika mu bice bimwe bimwe. Mu bice ayo mashyirahamwe yashoboye gushikamwo ibintu bimeze nabi cyane. Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagize impande zitana mu mitwe ko zitoteza n'impaka abakozi b'amashyirahamwe y'abagiraneza. Samantha Power ayoboye ikigo cya Amerika kijejwe iterambere mu makungu USAID yatangaje mu ndwi iheze ko umunya Ethiopia akorera icyo kigo yishwe mu ntara ya Tigre mu bivugwa ko yishwe n'intego za Eritrea n'iza Ethiopia. Ubudagi n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU izokwakira ikoraniro ku gihugu cya Libya mu gisagara cya Berlin ku itariki 23 y'ukwezi kwa gatandatu. Ibindi na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Inama izaba ifite umugambi wo gukoranya ibihugu bikomeye ku isi bikurikiranya hafi igihugu cya Libya hamwe na leta yacu inshuti kibanza. Mu bintu bizokwigwa harimwo itegurwa ry'amatora ategekanijwe mu kwezi kwa 12 hamwe n'itahukanwa ry'inteko z'abanyamahanga. Iyo nama yatangajwe uyu munsi kwa kabiri izoba irimo abashikiranganji bajejwe ubugenderanire kandi izofatira ku vyashikirijwe mu nama ya mbere yabereye i Berlin mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'2022. Muri iyo nama abategetsi bari bemeranije kubahiriza ibihano vyafatiwe Libya n'imirwi y'abagwanyi vyo kudashobora kugura ibigwanisho. Bari bumvikire kandi guhimiriza impande zose gufundika amasezerano yo guhagarika ingwano. Igihugu c'Ubudagi kimaze igihe kigerageza kumvikanisha impande zose. Iyo nama itekanijwe i Berlin izoba ari iya mbere leta y'ifata kibanza ya Libya igizemwo uruhara iserukiwe n'umutegetsi wo hejuru. igihugu cya Libya kiri mu kajagari kuva intambara yashyigikiwe n'inteko za OTAN batembagarije bakongera bakica umutegetsi yatwaze igitugu Muammar Gaddafi mu mwaka w'2011.
Ayo yari amwamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiza ibiganiro byabyo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo wezi3@ radio yacu voa.com. Mukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi abantu batatu bagizwe n'umutama n'umutamakazi n'umwana barishwe mu ijoro ryakeye mu ntara za Kayanza na Cibitoke mu buraruko bushyira uburengero bw'u Burundi. Mumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eroje Wirikaneza niyo nkuru dufite ari Nairobi muri Kenya.
Komine Gahombo intara ya Kayanza mu buraruko abishwe baba ku mutumba wa Ruzingati n'umutamakazi w'imyaka 60 n'umwuzukuru wiwe. Abagizi ba nabi bateye grenade mu ijoro mu gihe uwo mukamakare n'umunega wiwe bari baryamye bari kumwe n'umwuzukuru wabo w'umuhungu. Umukecuru n'umwuzukuru baciye bapfa ubwo nyene uwo mutama we yarakomeretse. Abajejwe intwaro ku nzego zo hasi n'ubwo batashimiye ko majwi yabo yumvikana bemeza kwitana inshuro ya mbere umuhano uterwa. Igipolisi cyemeza ko cyatanguye amatohoza. Ayandi makuru y'Ijwi ry'Amerika ryamenye ariko ataburaye yemeza cyangwa yahakane ni uko injyane zifatiye ku matongo zishobora kuba izo ntandaro yabona bwicanyi. Yamara ababanyi cyo kimwe na musitaneri wa Gahombo Sylvestre Ntunzwenimana bamenyesha ko uyu muryango wabana neza na bose. Ntunzwenimana mutwa komine Gahombo avuga ko ariko ategura kwa abahitsi bafanwa iteka ku buryo bwa komine mu ntara ya Cibitoke bihanuruye na Kayanza naho n'umutama w'imyaka 5 yishwe. Gazak Sakubu yaciwe izosi n'abantu bataramenyekana mu gihe yariko aratahuka ageze nko ku metero 30 z'umuhana wiwe. Ni muri zone Nyamakarabo komine Mugina mu buraruko bushyira uburengero bw'igihugu. Muri komine Mugina hamaze kwicwa abantu 5 kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka. Nyamakarabo honyene hamaze kugwa 3 bose bazirugwikiye ko ari abarozi. Jeremy barasokoroza umwe mu bakuru b'imitumba muri zone Nyamakarabo arigereranya n'ubujuju asaba ubutungane guhagurukira ubugizi bwa nabi.
Ngo ntitubone igituma abantu bagandagurana bazizanya n'ubujuju bw'ubujuju kuko umuntu ashobora kumwagereza ngo akorere kandi utabimufatanye baza ariyo ko ari ubwasi bwo mu miryango butuma abantu nkumbure bicana. Kenshi abajejwe intwaro n'abajejwe igipolisi baragira amatohoza ariko ntibakunda gufatwa ariko abafashwe barashengeza. Dusaba ubutungane igihe cyose bufatwa umuntu w'inkozi y'ikibi yemera kugandagura abantu ko bamucira urubanza n'abenegihugu bose bakabibona n'amakunga akabibona. Ntagire umuntu apfa azira umukeko n'uwo bafite icazi icakora yocibwa urubanza n'ubutungane. Hamwe n'igihugu ajejwe guca imanza cyangwa guhana.
Beatrice Nzambimana umukenyezi wa nyakwigendera amenyesha ahugeze ubu ata mpamvu n'imwe yabona yari gutuma ahekurwa.
Kubera igihe cy'umugoroba yaragiye nyine igihe cy'umurango ahegeje gufungura kubera nari ndoshe hari nko mu bihe bya saa mbiri nca ndaryama mukabo ndyamye menga abandi bariko barayokora bataha burya nca ndasinzira ngaze gukanguka ko atarashika ngaha. Ntandagiye nambaza umubanyi tubana aho hepfo ndamubaza ati mwamenye yateramye gute ntije namuherutse araho ku ibarabara turaduka n'umwana afisa w'umuhungu turaduka turashika ku ibarabara nta muntu n'umwe yari akihari bari batashe turutse hajya mu irembo nyamwana yari imbere yanjye tubona yaguye hajya nyanari ati yote mara ati uwo muntu ntabwo ari muzima mparetse gutya n'agatara nca mbona rero amaraso ati yote bahejeje kumukerera nca ntinduru ku muntu abantu baca baraza rero kuraba.
Umupfasoni Nzambimana wenyine amaze iminsi ahekurwa mu Burundi ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu ijoro ryo kuwa 25 ku kwezi no ku murwa mukuru w'intara ya Muramvya iminsi ibiri yakurikiyeho hagati na hagati mu gihugu. Abantu batari munsi ya 4 baraguye mu bitero by'amagrenade abarenga 80 barakomereka nk'uko amakuru y'Ijwi rya Amerika ryahawe n'amasoko yajya byemezwa. Umuvugizi wa leta Prosper Ntarwami yagereranya bino bitero n'ibikorwa by'iterabwoba.
Kandi kuba hafi abakomeretse yongera ibipfuriza gukira n'ingoga. Twamenyesha ko ibyo bitero bitiyadukije ahubwo byateguwe kuko byabaye mu gihe mu Burundi hariko habera inama igera 51 y'umugwi w'abahinga mpanuzamajambo w'ishyirahamwe mpuzamahanga ONU ujejwe ikibazo by'umutekano muri Afurika yo hagati.
Kuva hagati mu kwezi kwa kane uyu mwaka abantu batari munsi ya 23 ni bamaze kugwa mu bitero by'abantu bitwaje ibirwanisho mu ntara za Muramvya na Mwaro hagati na hagati mu Burundi no ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushyira uburengero. Eroje Wikaneza, Ijwi rya Amerika.
urakoze Eloge. Tukiri mu Burundi shirame muza makungu ONU ryugaye ibiro vyaryo mu gihugu. Ibiro vy'intumwa idasanzwe ya ONU ibujumbura vyaziruguruwe mu mwaka w'2016 kugira iyo ntumwa ibe nk'umuhuza mu matati ya politike yadutse muri ico gihugu mu mwaka w'2015. Mumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika mu Rwanda Pierre Claver niyo nkuru araduha inkuru y'Idonid.
Ibendera ry'ishami mpuzamakungu ni ryururukijwe ibujumbura kuri uyu wa mbere ku mugoroba ku biro bya ONU barabara rya Gatumba rishika ku mupaka wa Congo. Intumwa idasanzwe ya ONU mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini niwe yakiriye iryo bendera araribika nk'ikimenyetso cy'uko ONU ikuye akarenge muri ico gihugu. N'ibiro byari byuguruwe mu mwaka w'2016 kugira bigerageze kugabanya intureka ya politike yadutse mu mwaka w'2015. Yohangzia intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini arashima intambwe igihugu kigeze kubu.
Le gouvernement et le peuple burundais ont enregistré des progrès majeurs.
Ati Burundi n'abarundi barashitse ku ntambwe ishimishije mu kubungabunga amahoro no kunywanisha bonse rimwe kuva mu mwaka w'2015. Ikimenyetso cya vuba ni inama iheruka guhuriza hamwe ibihugu 11 by'akarere ka Afurika yo hagati yiga ikibazo amahoro n'umutekano mu karere. Ivyo vyaragaragaje ko Burundi bwagarutse ku rubuga rw'ibikorwa bihuza amakungu ngo ntishobora kuvyirengagiza. Ego niko aracariho agahaze nico gituma ONU izogumiza ijisho ku Burundi biciye ku bakozi basanzwe bari no mu bindi bisata vya ONU. Tuzoguma dufashanya no mu vyerekeye amahoro, umutekano n'iterambere. Ibi byashimishije umukuru w'igihugu w'u Burundi. Ku rubuga rwe rwa Twitter Evariste Ndayishimiye yagize ati: turashimisha hamwe mpuzamakungu ONU yiboneye ko tutakiri abana bo gufata akaboko kugira ngo bitegure inzira irora ku buzima bwiza bwa benegihugu bose atakuvangura. Ntituzohengeshanya kwereka amakungu ko dushoboye. Uburundi nibwo bwategetse ko ivyo biro vyo kugagwa bitarenze uno mwaka. Leta isigura ko igikorwa ca ONU caheze. Izidore ntirampeba umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu yarabigarutse ko inyuma yo gusezera ONU
ubwo bari baje gukurikirana ibijanye n'umutekano, ibijanye n'amahoro, bari baje gufasha ibikorwa vy'ubuhuza, ivyo vyose vyararonse inyishu. Uyu munsi amahoro, umutekano, intwaro rusangi n'intwaro ibereye biratsimbataye mu Burundi. Nuvuga nti rero ibihe bihereza ibindi. Ni ukuvuga bijya bihe byararangiye. Mwarabonye ko mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika za ntumwa zahora ngaha kuva mu 2016 zikurikirana ngo ivyuyinge hagati y'akazi na muntu kifashe, zabonye ko hageze ko zisubira Addis Abeba.
Yamara amwe mu mashirahamwe yigenga yo mu Burundi iyo yose kwabibona ayagera kuri 17 harimo n'inani yandikiye umunyamabanga mukuru wa ONU amuvunira akagohe ko yogumiza ijisho ku Burundi. Ayo mashirahamwe yigenga abona ko injyane zitarahera ahubwo ko zahinduye isura. Vitane Shimirimana aserukira Unani Force rumwe muri ayo mashirahamwe.
Tubabwira tuti muraraba neza kuko nta kindi bizogaruka ko atari ugusubira kuryamisha Abarundi byo gusasira indava ibyaha by'agahomerabunwa hamwe n'ibyaha by'ihunyabwoko. Kuko uravye ukuntu bagwanya bivuye inyuma icyo kintu cyose cyerekeye gukingira cyangwa guteza imbere agateka kazi na muntu, ukaraba ukungene bagwanya bashimitse umuryango wa ONU hejuru y'ukwica, hejuru y'ukwangaza, hejuru y'ukunyuza, hejuru y'ugupfungira abantu ubusa n'ibindi byankibyo.
Uburundi burahakana ivyo vyagirije. Ubushikiranganje bw'imigenderanire busigura ko hari abashaka kwambika iceye igihugu harimwo na zimwe mu ntumwa za ONU zagiye ziraca mu Burundi hamwe n'ayandi mashirahamwe mpuzamakungu. ONU imenyesha ko itazokura karenge Burundi ku Burundi, ndetse hari n'umugwi wa ONU wahawe igikorwa co gukora amatohoza ku mabi yose akogwa mu gisata c'agateka kazi na muntu. Ivyo biro vyugawe inyuma y'igisata ca ONU kijejwe agateka kazi na muntu naco nyene cirukanywe mu Burundi. Intumwa zidasanzwe za ONU zitatu nizo zagiye muri ico kibanza cugawe. Abo nabo n'umunyaljeriya Saidi Jinit, umunyamaroc Jamal Benomar n'umunyaburkina Faso Michel Kafando. Bose bavuyeho batanze imihoho, abandi nabo banswe n'u Burundi canke batavuga rumwe na leta. Abo nibo baherekeje ibiganiro vyahuje leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo yarusha muri Tanzania. Ibiganiro vyasozerewe ata masezerano yashitsweko mu myaka itanu vyamaze. Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver kuri iyo nkuru. Tuve mu Burundi dukubitire mu Rwanda aho abantu batandukanye banyuzwe n'ingingo zaraye zifashwe n'inama y'abashikiranganje yoroheje zimwe mu ngingo zo kwirindikiza cha COVID-19 ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Asumta Kaboyi ari Kigali.
Ubusanzwe hari hemewe ishyingirwa rikorerwa imbere y'umuyobozi w'umurenge ndetse no mu rusengero ariko rikitabirwa n'abantu batarenze 20 kandi hakubahirizwa ingamba zo kwirinda COVID-19. Umwanzuro mushya kuri iyi ngingo wemeje ko imihango yo gusaba no gukwa nayo ikomorewe ariko hakagenwa ko izajya yitabirwa n'abantu batarenze 30. Uyu mwanzuro ukomeza uvuga ko iyo gusaba cyangwa se kwiyakira bibereye muri hoteli cyangwa ahandi hantu hagenewe imyidagaduro cyangwa mu busitani bitagomba kurenza 30% by'abasanzwe bakirwa muri hoteli cyangwa naho hantu hasanzwe habera ubukwe. Kuri iyi ngingo Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yongeyeho ko buri wese uzitabira ubukwe agomba kubanza kwipimisha COVID-19 kandi akerekana ko ari muzima. Itangazo rya Minaloc rikomeza risobanura ko iyi mihango yabereye mu rugo hakirwa abantu 30 gusa. Yongeyeho ko uwakoresheje ubukwe mu rugo abanza kubimenyesha ubuyobozi bw'umurenge nibura iminsi 5 mbere y'uko uwo muhango. Iyi ngingo yerekeranye n'ubukwe yashimishije by'umwihariko abari bafite ubukwe muri aya mezi y'impeshyi.
Numvaga ko nasohoka mpesheje umuryango wanjye ishema, mbese ababyeyi bakishima. Ikintu cyanshimishije kurenza ibindi nyine nzasohoka neza mu rugo nshimishe mama. Kandi ni ukuri pe nabonaga ari ibintu bigoye abakobwa b'iki gihe biba bigoye, mbese gusohoka mu rugo ukambika umubyeyi urugori nakicara ku ntebe y'icyubahiro nk'umubyeyi babigoye, ariko njyewe ntishimye cyane, njye nzabikora.
Ku ruhande rw'umuhungu nawe asanga leta yafashe icyemezo cyiza, gusa kumvikanisha ko byaba akarusha umubare w'abitabira gusaba no gukwa wongerewe.
Turashima Imana, tunashima leta yemewe kwicara igafata iyo mwanzuro wo kurekurira 30% bongere baterane barekure bageze no kuri 50% kukwakira abantu no gusaba no gukwa birakwiriye. Bajyaga gufata irembo ugasanga bari kukwaka abantu 3-4 ariko ubungubu abo washaka 30 wabaterura ukabatwara nta kibazo kirimo.
Icyemezo kandi cyanejeje abacuruzi bari bafite ibyumba bisanzwe byakira ubukwe.
Turumva turi mu bicu nko gusohoka kumva urumva wirwaga wicaye kibazo cyari gikomeye cyane cyatugoraga. Urumva umuntu yazaga akatubwira ati wambaba yufanya ki umuhakanira uri umucuruzi ni ikintu gikomeye cyane. Kubona uburyo bwo kongera gutangira biragoye, ariko tuzatangira nabo ariko dusangira neza n'umunyururu wari ufunze bakavuga bati wabaye warugerasi.
Mbere y'uyu mwanzuro ibirori byo kwiyakira byari bibujijwe ndetse ababirengagaho barahanwaga. Ni kenshi hagiye humvikana mu bitangazamakuru abantu bafashwe bari mu bukwe, bamwe bagafungwa abandi bakarazwa muri stade nyuma bagacibwa amande bakabona gusubira mu ngo zabo. Ibikorwa nk'ibi byagiye byumvikana mu mujyi kurusha mu cyaro. Bwana Pascal mu Rwanda Shyaka ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rilima mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba.
Kwa inka bisa nkaho byakuyeho ntabwo bishikorerwa umuntu bayijyanye abaho kuyivugira ya mirango yose, ahubwo ni ati ntabwo bivugaga amafaranga bikaba nkaho nk'umusaza cyangwa akagenda akayajyana bikarangira. Kuko ndibuka hari iminsi twigisha abageni mbere yuko tubasezeranye ikintu cya mbere twababwiraga mbere yuko twinjira mu by'amategeko n'ibindi bari bavuga ngo ntihazagire ukoresha ubukwe kubera COVID.
Mu zindi ngamba zavuguruwe harimo ko ibikorwa bya siporo ikorerwa hanze byemewe, n'amaminisitiri kandi yanzuye ko ibikorwa by'imikino y'amahirwe bizafungura mu byiciro ndetse iyi gahunda ikaba izatangazwa na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda nyuma yo kugenzura ko byubahirije ingamba zo kwirinda COVID-19. Abafite ibigo byakoraga mu bijyanye n'imikino y'amahirwe bari baherutse kwandikira guverinoma y'u Rwanda bayisaba kuba yabafungurira bakongera gukora, kuko bagaragaza ko bamaze guhomba. Abakora muri ibi bigo bari bagaragarije leta y'u Rwanda ko abakozi bagera ku 5,000 batakaje akazi, ndetse ibi bigo bikaba bimaze guhomba miliyoni zisaga 300,000 mu mafaranga y'u Rwanda bakoresha bakodesha amazu buri kwezi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Abakenyezi b'abarundikazi batari bake baje guca ingero mu bihugu by'Abarabu barahura n'ibyago byinshi harimo kugurishwa, gukubitwa, gukoreshwa amasaha y'umurengera, kurazwa inzara n'ibindi. Muri iyi minsi naho abatari bake banungitse amajwi n'amasanamu ya video bashikiriza umubabaro mwinshi bafise kubera igurishwa ry'amatungo yabo mu gihugu cyabo. Mugenzi wacu Oriane Itangishaka yaganiriye na Kanyange Suwavisi, umurundikazi aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko yandika igitabo kuri iki kibazo. Yaganiriye kandi na kubera Manirakiza Hippolyte avuga ku ngaruka mbi z'amagara yo mu mutwe abakenyezi bahura nazo. Kanyange Suavisi atangura avuga uko yatanguye igikorwa cyo gukurikiranira hafi ibibazo byabo bakenyezi b'abarundikazi.
Yewe uko yatanguye nuko akagisanzwe nkora hano nakazi nyene nduwo bita umusosho weka no kuvuga na nkora ibintu by'ukuvura nyene ingwara zo mu mutwe aho icyo sanzwe nkora mu kazi ka misi yose, ariko byavuye ko nagiye mu buruhuko ndetse gusa ko numva nk'uko mwese mu byumva mu maradiyo kuri internet aho tubona abakenyezi bahohoterwa, ati ngiye rero i Burundi niho niyumviriye ko izo zindi byose muga niteka Imana yampahaye kwiga ibintu bijyanye n'indwara zo mu mutwe, reka ndabe yuko nogura n'abakenyezi hanyuma baciye muri ibyo bihugu. Hama naravuye n'abatari bake ndagira icyo bita intege, ndagira ikiganiro kugira ngo ndabafashe gutegera ubuzima bagiye baracamo nk'ibyo twita terapi hano. Ni hanyuma maze rero kugira icyo kiganiro niho navuze ki reka ndabafashe mu byo bokwita advocacy mu kuvuga kugira bavuge ibyabashikiye, kuko iyo uri kuravuga ibyagushikiye biratuma ni nk'ukuvura umutima wawe. Rero nicyo cyabintumye nca rero ntangura kubashyira hamwe kuganira nabo, hanyuma kugira turabe yuko koko kiretse ko bokenera kuvuga ni kwivuza kugira ubwo bubabare bagize bushobore kugabanuka naho bigoye kubyohera kubera ihohoterwa bagirirwa. Mugabo kugira ngo dufashe n'abantu bakiri bato abandi bakore kugira nabo ntibazoje mu bibazo bagiyemo, ni nacyo gituma rero niyumviriye gukora ibikorwa ndiko ndakora gushika uyu munsi. Murakoze
cyane rwose. Frere Manirakiza, wewe warakurikiraniye hafi ingene indwara zigenda ziramera nabi ku muntu abasanzwe ari umuntu akomeye atekanye ariko bigahinduka. Muri iyi minsi umaze iminsi wumva ibibazo by'abakenyezi baja mu bihugu by'Abarabu baraburirwa bakabwirwa yuko ibintu bimeze nabi hariya, ariko nk'uko wagiye urabyumva wowe ubona ikibazo gihagaze hehe neza na neza ku bakenyezi n'abigeme babandanya kugwa muri ibi bibazo?
Urakoze Oriana. Jewe icyo kibazo cy'abakenyezi baja gukorera amafaranga mu bihugu by'Abarabu naracumbise icyatangiye kera ntaraza nino iburaya ubundi umugabo sinaronsa kanya ko hari icyo nokora cyane cyane kugatura icyo kibazo ingene kimeze n'ingene gishobora gusindikaza amagara y'abakenyezi amagara yo mu mutwe, kuko muri icyo gihe naciye nza kugura ngo gutuma ino iburaya ari kure nagize amahirwe Suavisi arandota Suavisi twari tuzinajya ariko twarukana kumva na kera, hanyuma numva yuko hari icyo ariko arafasha kugira ngo kabivuze afashe aba bakenyezi bari muri izi ngorane. Jewe nanezerewe cyane kuko naciye ntangura kuyumvira igituma aba bakenyezi bajayo kugira ndabe n'ingene imibereho yabo imeze n'ingene amagara yabo yo mu mutwe cyangwa amagara muri rusange ashobora kumera, hanyuma nta niyumvire yuko kandi nibyo aba bakenyezi bafashe ingingo yo kuja hariya mu bihugu by'Abarabu gukorera amafaranga, kumva yuko hariho ikibazo bafise cyo kubaho nk'uko mwamvise bariko barabivuga babashaka barabe yuko bera ikibabeshaho kugira abo ubuzima bwabo bushobore guhinduka neza batere imbere bashobore kwifasha bumwe bashire imiryango yabo. Icyo nicyo cya mbere kibajyanayo mugo nk'uko mwabyumvise bashitseyo bagira mwaga ibibazo bikomeye cyane ubuzima baba mwabumvise, hanyuma rero niyumvira bagarutse iwabo nako bakashikaho baca bahugute. Rero nk'uko mubizi cyangwa benshi babizi ngiye ngaruka kuri ku ndwara bashobora kugira cyangwa ku bindi bibazo bashobora kugira bifatiye mu magara mu mutwe cyangwa muri bya ibibazo bimwe bita sesereza mutima, ibyo ngibyo ubura kuko tujya dufatira kuri ibyo bibazo bagize kugira bafata ingingo baje gukorera amafaranga hariya ama bakabana bakagaruka utawiyumvira rero ingene babaje kandi gusanzwe muzi yuko umukenyezi mu Burundi afite ikibazo sabantu bakunda kukivuga barahisha kandi none naho umuntu kivuga abacumvise ko bafite ikibazo umenga siba mu bagifata nk'uko ari ikibazo gisanzwe nkabisha umugabo yoba afise rero nk'uko mwumvise byabaye bivuze narumvise bamwe yuko bafite mu Burundi barabinuba bamwe bakaba nibaza yuko babatuma kuri okibati nakora ibikorwa biteye iso n'ibigayitse n'ibindi mucamutuma sinda kudondakura ivyo rero utawumva yuko umukenyezi n'ibibazo yagize ntashobora kwiyumva ahubwo aho kumva yuko yari kararondera ingene ubuzima bwiwe yo gufasha kugira atere imbere wumva yuko asubira inyuma rero acabura yakira n'ayamira kuko nta muntu abikimwakira bose baca mutuma kuri toga ati urya n'uwo yari mu bwoko by'abarabu hama rero ugasanga ari igunga kandi nahabuze wabibwira nk'uko ya swavisi yabitubwiye ariko nkashima uyu igikorwa swavisi ariko arakora cyangwa bariko barakora kugira abo bantu babegeranye bashobore kuba hagateka babumvishe yuko ubuzima bwabo bugifise agaciro naho nyine bakiye muri ibyo bibazo ahubwo bakwiye abantu bafasha kugira ibibazo baciyemo bashobore kubivamo kuko uko baronka babafasha cyangwa uko barongera ibiyugura ngo bavuge niko nk'uko swavisi abivuga agakira n'umuti hari umuntu afite ibibazo avuze arakira n'umuti wa mbere yiyugaje ntavuge abariko arwara gusumba urugero kandi ntaronka n'umuntu umufasha kuko bavuga mu kirundi ngo iwuza ukira indwara arayirata utayirase rero ushobora gukira wumva rero yuko ibikorwa bikomeye cyane ariko rero cyane tugasaba ababegereye imiryango yuko bafasha kuko bari bagiye kurondera ubuzima ntibari bagiye ngo bishore muri izo ngorane zose rero niyo bagarutse n'ab'iwacu bakwiye gufashwa kandi murumva yuko nabo babaye bagiye kugira bagaruke bitangire ab'iwabo bitangire imiryango yabo rero baguye mu ngorane batazo baziteguye bari bakwiye rero gufashwa kugira amagara yabo muri rusange asinzikara cyane cyane amagara yo mu mutwe kuko amagara yo mu mutwe asinzikara biciye muri izi ngorane z'iminsi yose tugira ingorane twabayemo turondera gutora inyishu twebwe nyine cyane dufashijwe n'abandi ntituzironke cyane naho tukazitora ukutariko hamba rero tuguye mu ngorane murazi yuko umuntu wese ntafite ingufu zo gutora zo kugendera mu bibazo ngo agire ingufu ibyo bibazo ntibimugirire nabi ntitufise ni ukuvuga ingufu zimwe hariho kumwe abwira ibibazo bikaca bimushira hasi cyane kurusha ubundi n'ubundi ashobora kugira ibibazo akagira bukebuke ariko nabo nyine yatamufashije inyuma y'iminsi ashobora kugira ibindi bibazo bijyanye n'indwara zo mu mutwe cyangwa bya bya bibazo bikomeye bita nsesezamutima bishobora gutuma umuntu ajya mu kabumbe gakomeye rwose.
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno i Bunagana ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 90.0,
naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Juti muduteza matwi ahaniyo dosoreje amakuru yacu kuri isaha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikirana radio ijwi rya Amerika. Shimira na bagenzi banje bafashije gutegura aya makuru. Washize hamwe aya majwi ni Facilite Deyehu, amakuru yahagarariwe na Ikeme Karekezi, naho kuri mikoro mari kumwe na Ange Fidene Niyongabo. Ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'amahirwe.